intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Umugambwe sende dedede umaze iminsi uriko uratoza interano y'amafaranga uvuga ko ari mu ntumbero yo kwitegurira amatora yimirije. Makuru ava mu bice bitandukanye by'igihugu yemeza ko ayo mafaranga mu kuyatoza haja mu iterabwoba kandi agatozwa no kubatari muri uwo mugambwe. Ibi nibyo gwaruka baza gushimikira ko muri iki kiganiro muri komeshikirizwa na Francine Kanyange.
Dafise ijambo.
Imbere yo guha ijambo ugwaruka Alexandrine Keza, abanza twibutse ingene byifashe hamwe mu hariko haratangishwa izo ntererano z'amafaranga.
Amakuru ava mu ntara ya Cibitoke atumenyesha ko anywanye umugambwe CNDD-FDD baca kunzu mu mabutike no mu masoko batoza ayo mafaranga ku nguvu. Ku nzu imwe imwe yose batoza amafaranga ari hagati y'2,500 mu mabutike no mu masoko, naho umudandaza wese ngo abwirizwa gutanga hagati y'amafaranga 2,500 n'10,000. Abakozi ba leta n'abikorera utwabo nabo ngo batanga ayarenga 10,000 nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko batumva ingene bategekwa gutanga ayo mafaranga ku nguvu kandi benshi batari no muri uwo mugambwe.
Nk'ibirangi baza bafise itazi bishafise itazi ryo mu mugambwe kandi se ko guhererano kubigira ku nguvu ushaka uri mu mugambwe ushaka utari mu mugambwe twebwe ni ukuri twasaba irehe byoroshe tutange umuntu ashaka no guhita n'ahandi n'ukuri ashaka kutwirukana muri iki gihugu.
Uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe twarondeye abategetsi b'intara n'abaserukira uwo mugambwe CNDD-FDD kugira bagire icyo babivuze ko ariko nitwashoboye kubaronka.
Ikangure kiko harageze, ikangure kugumu hagaze, izo bakureshe biramaze, agateka kawe kiyegereze.
Trevis ari mu Burundi ati igihugu kivahe kikajahe mu gihe abarundi batwagwa mu iterabwoba rya CNDD-FDD kandi bugarijwe n'ubukene.
Igikorwa cyo gutoza amafaranga abanyagihugu bikinyegezwa mu mugambo CNDD-FDD kiriko kirakogwa imbonerakure imana ngo bakenyera rugamba karondera urwo ngamba bakenyere karuhura mu gihugu aho niyo tuja niyo tuva. Ariko je kugwaruka cyo ni gikorwa nk'eri byatsi ndanivuye inyuma kubera ibi bikurikira. Umugabo ese ndafite umaze imyaka ingahe ku butegetsi? Umugabo iracyahunahuna baracyahunahuna ku banyagihugu usega ku burezi k'umuntu kurenganya kwa kubuzima umuntu kutotezwa cyangwa uriya banyakubahwa muri mugambo ndafite. Iregejo muzogenda mu mabarabara abone ko muri gusa kubera ibintu muri kumura ko ubungubu ni ibara na kamara amazi. Iregejo nkugwaruka ukuri ni umubabaro ku Barundi. Aha aba bantu bene wacu bumva ngo bagiye mu ishyamba bagiye guharanira bagiye guhindura ibi mugabo ubu ntitubonye tujya na YouTube abantu ntidushobore kubona izina twobita. Nene ko ubu bariko baratoza amafaranga bagatoza amafaranga n'abataramwanyi b'umugambwe CNDD-FDD kandi uri kuraraba benshi abashigikiye umugambwe basigaye ari inkeho. Rero by'ukuri ibyo bintu ndabiteye ibyatsi nivuye inyuma nkugwaruka ibyo bintu ntibihagarare ntibihagarare ntibakora ibyo bajejwe ntibakora iyindi mirimo bajejwe ariko ibyo bintu bihagarare kuko aho tugeze saho igihugu kitoroye ibyankenerwa by'ubuzima bw'igihugu ntitubona iyo ariko tugana tuje.
Gael ari mu Rwanda kubwiwe CNDD-FDD yari ikwiye guhagarika iryo tozwa ku nguvu ry'amahera igakurikiza amategeko.
Mu Burundi hariho itegeko rigenga uko imigambwe ikora. muri iryo tegeko baravuga ibikorwa umugambwe ushobora gukora bashobora gutunganya ibikorwa byuraba ubwao nimba ari n'uburyo bwo kwegeranya amafaranga yo gukora ibikorwa bya bafise uko bakwiye kubikora bagendeye kuri iryo tegeko aho bashobora guhamagara abanywanyi babo bagatunganya ico gikorwa cyo kwegeranya uburyo bushobora gufasha ibikorwa by'umugambwe. Aha rero bavuga yuko umugambwe CNDD warenze daboro amategeko agena cyangwa ashiraho imigambwe ukwikwiye gukora kandi ikaba iriko irakora igikorwa kitaraba ikinyenye ni igikorwa ca cumugwe ushinzwe amatora seni cyangwa leta niyo yategezwe kubikora mu kubwira abanyagihugu yuko bashobora guterera amatora y'igihugu. Ibyo navyo si itegeko ku Burundi kuko ntategeko ritege ku Burundi gutanga amafaranga y'amatora bwaba ari kuba ari ubushake bwo Burundi avuga ati reka nterere aya matora. Rero barazi neza yuko amatora bariko baratunganya n'amatora atigera ca mukuri icyo gituma Burundi kandi y'abarundi bazikora amatora yabo amatora zubara abarundi bose nta no kubashira ku ingufu bari gushira ko cyari giko gwa umurundi wese yategezwe gukora kimuvuye ku mutima kuko hari amatora yo gushira hindongo zizi ariko kubera ko bazikora amatora bama bitegurira bo nyine bakishiraho namajwi bashatse bakagira ibyo bashatse bagakuramwo bashatse kuko babikoreye SNL n'indi migambi imwe itashobora kuba yo kwidegenza ngo ikore ico nikintu kigaragaza neza yuko CNDD-FDD iri kategura amatora yayo ataundi muntu ikinengo nico gituma ariko baranashira ko igitsure ku Barundi kugira ngo bashobore gutanga amafaranga ku gasaki saka mbega ni igiki gishobora kwemeza neza yuko amafaranga ariko aratangwa agatangwa ahabwe umugambwe umwe ko azoja mu gutunganya amatora mbega ni igiki cerekana neza yuko amafaranga azogenda kigega ca leta. Ibyo bintu byose ni bintu bigaragaza neza yuko harimo igifungo muri ritunganya y'ibyo bariko barakora kandi ico nticari gikorwa cha CNDD-FDD ni gikorwa cumo ushinzwe amatora. Rero ibi bigaragaza neza igihugu kirongowe atamategeko hari bigaragaza neza ko abarundi atamwidegemvyo afishe bigaragara neza yuko amatora n'ubwo ndashaka gutegurwa atari abo barundi bose ahubwo ari abo umugambwe CNDD-FDD ari nayo mpamvu navuga ngo CNDD-FDD yari kwiye guhagarika ibintu ireke irakora igacisha ibintu byose mu muco
tao ari mu Burundi ati ni byiza guterereza kuko amatora araba barundi bose
ego nicyo nkihano ariko batuko twayitanga tukayitanga maze imwe afise urubanza afise urubanza abitse gutereza abakunzi abagenzi cyangwa abajyana. Rero maze kumatora nayo ari igikorwa cy'igihugu kandi maze ko umugambwe nayo kutegekeyo kujya kubwita ko nayo yaje gutegura amatora neza. Rero nibyo abantu guterera tutaterera niyo guterera n'ibisanzwe nyuma n'abandi mu mwanya w'umugambwe nabo nyine guterera nabo nyine ibisanzwe kubera nabo nyine amatora amwe arabaraba amatora amwe arabaraba nabo nyine ni guterera nkicyo guteye arumva ko igihugu cyanyu kiharwanikwa tutarwanikwa tubasamara mu igihugu cyawe cyamavuke ngo kijye mu bibazo ibisanuye anyu ariko guteye ntibwira neza nkicyo guteye rero iyo kibazo nufu ni ukwerekana yuko abanyagihugu bakongera gucaho igihugu cyacu twese cyatwibaruye cyo kunywa ntico duheje kuterera icyo ni isanzwe kandi nta mutima muterere nta mutima muterere iyo muri ko nta mwe Abarundi nubwo muri gatoya ni igihugu gatoya ni ko igihugu na mwe kibera baraba ni mwe materere
isa ari mu Burundi ati byose ari CNDD-FDD iri kwiragira ntawe bitaniye n'ubusuma.
Ibyo ni bitangaje kubera uyu mugambo CNDD-FDD amatora tegura yose nayo busuma nayo bandi bo urabona baramaze kuyatsinda nayo batawundi mugambwe utoza amahera yo kwiyamamaza. CNDD-FDD yonyene yatoza kubera ibyo yuko seni ni yayo itegura amatora n'abari mu mugambwe CNDD-FDD bumva amatora barayahejeje kuyiba barayahejeje kuyatsinda mu busuma. Ese bituma bana ari wo mugambwe wonyine uri kwe uratoza amatora amahera y'amatora no gatawundi mugambwe utoza amahera y'amatora ari CNDD-FDD nomba ko ari mu busuma tukayatoza umuntu atari mu mugambwe wabo tukayatoza ku nguvu nubonye mu maparkingi ngaha mu gisagara cya Bujumbura aya maparkingi ya aja mu Mutangagara za Kamenge Kinama za Mutakura aja mu za Musaga za Kanyosha aja nyiritazi rya CNDD-FDD girirwa baratoza amahera imodoka amwe bakayitoza igihumbi igihumbi kandi bayatanze hasi bayatanze kubera iki bacungura agahanga kabo bayatanze kugira ntibagire ingorane batogira kubera urabona uyu muganga twazi mu kajo ubwo kwica ngo kwica cyangwa bakakugirira nabi nicyo bituma rero barayatanga igihumbi igihumbi ku modoka bayatanze nyine kubera ubwoba bacungura agahanga kabo kandi bari no muri uwo mugangwe kandi nabo bazotora benshi baritoka bwa bakanga kubishyira hejuru
moi ari muri Cote d'Ivoire abona ko ibyo CNDD-FDD ziri kuragira ari agahotoro ku Barundi
izi ntererano ziriho zirakwa n'umugambo wa CNDD-FDD mu gihugu kandi umukuru w'igihugu yari yaravuze yuko atamunyagihugu n'umwe azotozwa amafaranga y'amatora kuko ineye guterera abonyine azovyisabira atan'imishyara bazokata abantu mbuno musi abanyagihugu bariko barirukwa inyuma n'imbanira kure n'abajeje intwaro bamutangire ba chef de zone n'abakuru b'imitumba mu gihugu cyose batozwa intererano ku ngumbu hari abantu bakuvoma amazi batayatanze ugasanga umunyagihugu wese yatanga kugira kizagatwe ni ikintu kigaragaza yuko igihugu kiri mu ntwaro y'agahotoro intwaro y'igitugu intwaro y'umugambwe umwe kubera abarundi bose ntibari mu mugambwe CNDD-FDD ibi ni bigaragaza hano igihugu kiri kigeze gitwangwa n'abantu batanezwe abanyagihugu batwara ahubwo banezwe ibyo bonona by'igihugu gusa mu gushyira mu bukene abanyagihugu abanyagihugu bo mu Burundi no munsi bari mu bukene butagira izina kubera batagira ibya nkenegwa byose byazinze bivuye ku bukene bw'igitoro byibonekeza mu gihugu cy'u Burundi ku isi yose nta kindi gihugu na kimwe gishyise ingorane y'igitoro atari u Burundi umugambo CNDD-FDD dusubire ngo kwanza kubatoza intererano z'agasakisaki ku nguvu kugira ngo babandanye batinze igihugu ariko umuntu agiye kubiraba ninde muntu yo kwimbira gatera umugambo CNDD-FDD ngo mu gutegura amatora amatora aza gusubiza inyuma abanyagihugu aya matora aza gufasha umuntu yotera yisunzi CNDD-FDD yikorera iki abanyagihugu kuvuga hari umunyagihugu yo kwaka amahera kugira ngo umugambo CNDD-FDD zigume ku butegetsi umugambo umaze imyaka mirongo ibiri ku butegetsi atakintu na kimwe wigeze ufasha igihugu ibintu byose byononekaye nta kintu na kimwe u Burundi bugisise n'amahinguriro basanzeho yose ingajya yaheze bayakubise ubuhiri yose ari hasi mugabo ukazomba ngo tere umugambo CNDD-FDD kugira babandanye biba wa munyagihugu aguma muri bwa bukene butagira izina nk'ugwaruka nta muntu yari akwiye gutanga n'amafaranga ugwaruka eka n'umurundi wese nta numwe yari gutanga n'amafaranga uri kuratera umugambo CNDD-FDD umugambo uri kuri iki gihugu umugambo uri kwita abanyagihugu rero uburundi bugeze aho bukenerwa ubutabara kubera byararengeranye nta byo kuvuga ngo barondera iki nga CNDD-FDD rendera iki ku banyagihugu CNDD-FDD yarondeye intambara kuva kera yarayibuze abarundi ntabwo batekereza harageze rero ko ndibazikara imyaka ya nyuma y'uko CNDD-FDD twova hasi twova aza kuvuga ngo nde nande twova hasi tugafatana mu nda tukarengera byose byo bidutandukanya byose tugafatana mu nda mugabo tukwikura umwasi yanka igihugu umwasi atwara u Burundi ariko arahonyanga Abarundi
ikiganiro n'indashyitsi jambo David ari mu Burundi ati biragoye gutahura ingene CNDD-FDD iri kwitoza intererano ku nguvu kandi n'amatora ataragera
umugambo CNDD-FDD uri kurahohotera kandi ko urahonya bagatewe kazi na muntu no kwaka abanyagihugu intererano ku nguvu nshya nibaza ko abantu bose batari mu mugambo CNDD-FDD ntabwo baca bahohoterwa nuko batari umugambo CNDD-FDD kuko utari umugambo CNDD-FDD hari mu Burundi utari mu Burundi nawe hari muri sosiyete sivile rero ndumva ko hatoba agahato kuko igiteye amakenga cyane nuko iyo utagiye ku rutonde ku batere usanga ahantu bashobora kwandika twagomba kubaza abarongo umugambi sendefted yuko ayi indi vangura toba yikorera ba abarundi kugira ngo abarundi bayimenye ama sinumva ukuntu birukanga mu byo kwiganya amafaranga mato kandi bavuga ko umugambi sendefted wikwije rero nibataza abanywanyi babo abayirwanyanga abandi banywanyi b'iyindi migambwe n'abandi batagira icyo bashobora gushyikiriza hano ikindi umukuru w'igihugu yavuze ko ku bijyanye n'amatora ata kibazo na kimwe gihari cy'amafaranga rero ni ukuraba neza kuko abarundi benshi bamara uyibwa mu ubwo buryo umugambi sendefted agatunganya ibintu byinshi byo guterera ariko tukaraba uburyo bwagiye tukahugura rero harimo imvo zitari nkine cyane cyane zo kubandanya banunuza umunyagihugu asanzwe yibereye mu buzima bugoye akinagiye mu gihugu cyacu Burundi aho kugira ngo aronke n'ibyo asubira abana aronke n'ibyo afungura aronke uko yidepasa aronke ukuntu ashobora kurangura imirimo yiwe ari kigoye cyane mu gihugu cyacu Burundi by'ukuri rero turasabye abajeje intwaro turasabye abanyashyaka abajeje umugambi sendefted ko guhagarika iyo ngendo yo kubandanya bakamera amacozi na cyane cyane banunuza umunyagihugu asanzwe anunutse.
Caleb ari muri Zambia ati iryo terabwoba ryari rikwiye guhagarara.
Biratewe n'isoni na kamaramaza nibaza kujya mu mugambi atanga uburenganzira bw'umuntu nari guhatira umuntu gutanga intererano n'umugambi atarimo cyangwa iyo barimo umugambi maze uko ata agaciro bihawe umugambi sendefted kuko nibaza yuko uburyo bwo kwiyamamaza mu 2025 nawe n'umugambi sendefted ntububuze nihamwe gusa bamenyereye konta kugoba izo baragiye n'ahandi hoho uyu munsi harimo aposite akomakomeye muri sendefted niha amajorite nk'igihugu cyose rero biturire biraribwa abasitanteri arafata inyungu ataho zanditse ibyo byose bakabikora ngo bashake interano z'umugambwe ibyo byose ni byerekana yuko ata demokarasi kuko iyo aba dufite demokarasi uko tubivuga cyangwa abayiharaniye ko babyifuza nibaza yuko atabo batoza intererano n'ubundi ku ngufu kuko uyu munsi umugambwe nibaza ko ari nk'idini nibaza yuko ata muntu yawubwira umuntu ngo ujya gusengera hariya ajya gusengera hariya rero nicyo kimwe n'umugambwe usa n'izindi dore ku butegetsi uyu munsi bobo yahageze gutera intererano baraca ku masoko bakazana ibitasi bagahagarikirwa n'igipolisi buri gitondo cyose cyashotse bagacaka intererano uko bifuza ibyo bintu na kamaramaza n'akajagari nta n'aho bizapfa bitugeje dusibye yuko aho kunyura aho kunonoza umunyagihugu w'umuto muto kuko uyu munsi ibiriko biraba birateye n'isoni ubukene bugaje abenegihugu aribo banyagihugu nyine ubukene burugaje igihugu cyose mu madepatema atandukanye agize igihugu uyu munsi nta cyari gituma yuko batangura guteza intererano aya matora y'2025 twama twumva ko bishoboye umugambi witanze nibaza yuko ntacyari gutuma rero bajya gufata n'abatari mu mugambi sendefted kugira babashe kubaka intererano kugira babafashe kwiyamamaza kuko uyu mugambi byose mbona n'igituma abanyagihugu batanga n'intererano usibye yuko atacuma ari iyo barundi usibye kuba nonuza gusa no kubacinyiza akenshi na kimwe rero cyari gutuma abantu batoza intererano umunyagihugu muto muto cyangwa uyaba uri mu mugambi cyangwa n'uri mu mugambi atabyifuza intererano itanga uwo yifuza kuko tujya kubwira umuntu ngo dufashe kandi nawe bitari umurava.
Derek ari muri Uganda avuga ko atacyategerezwa gutuma ubu abarundi baterera amafaranga ku nguvu.
Nirakubwiye ko umugambi sendefted uteka abarundi ko bawuterera mu kwiyamamaza umatera bimirije amafaranga atagiye uko angana batitaye ku bukene abarundi barimo abarundi batakironka abakiriya nabo bambira ni ibintu bitangaje bakaho umugambi biri guhambura abanyagihugu biri gurikira abanyagihugu biriko barasahurwa utwabo hanyuma uwo mugambi ahindukira ukabwira abarundi ngo nibawuterere ngo wimirije amatora atora atahantu hamwe azofa atakira kima siguye kuko ni nina micho mugambi sendefted ntiwopfa witabiriye amatora yo kuri ngupfe utsinze mu Burundi ukaga nkungwa agatona yuko n'ubundi biguma ikomeza yanzira iguma itoteza abarundi uwo mugambwe urategura ibitaramo ibikorane byo kurangiza umwaka ibikorane byo kurangiza abarundi bakaguma rimwe umugambwe uri kurabasahura uri kurabiba ubutare uri kurabibya indabo byose hano abarundi bagasubira gusabwa kongera n'ubundi kuwuterera kandi uwo mugambwe ari we wirigwa urabiba abarundi rero barakwiye ko bafata ingingo bakajya umutima amenyo bagahangana n'uwo mugambwe kuko n'ubundi nta kintu cyose bakorera warabikiye warabanyaze ibyabo warabangarije ababo nta matora umugambwe se ndevide ugire wingiremo adopfa afashije uburundi ahubwo aguma ahamba uburundi kuko si amatora ni inkinamico
narahereze kuri Adronis ari muri Zambia yerekana ingene ibyo sende devidede iri kwiragira mu gutoza amafaranga no kubatari muri uwo mugambwe ari ingendo yo gucura bufuni na buhoro abarundi
ingendo sende devidede yihaye yo gutotiza abarundi mu nzira zose zishoboka niyo dukora ingendo igahita cyane mu nzira inzira ihushanye n'intwaro ya demokarasi intwaro ihagaze ku mategeko kandi ntabwo se ntegereje ntabwo itwara isunze amategeko ahubwo itwara isunze indinganizo yayo y'umugambwe ndetse ikaba ibyayikuye mu ishyamba birikana rero ko ntegereje ibandanye itoteza abarundi basa n'uko bari kubarakora igihe cy'ababiri gukoresha igihe cy'ubukoroni imoko aho twumva bakubitwaje imoko aho basabwa amagi n'amasoro cyagira uburenganzira ku byo baba batunze irumba uyu munsi ya NDFDD irabukora imakamba mamisi miliyarde ikenewe mu ntara ya Gitega hose ni ukuvuga ibujumbura hose baratanze ni ukuvuga ibyo byose nta bitanga no gushaka kwabo babitanga ku ngufu babitanga ku gatotezo baba bariko barakorerwa bivanye na bamwe n'abandi mu nzego za NDFDD baba bafite ibyo bitabo baba batumye kuko babwira yuko bagomba kuba hari ibitasi ibyo bitasi kandi bakabatera ubwo bababwira yuko bizongera igihe bigakenerwa rero umuntu yibajije nimba bavuga ati nubwo utayatanze abavuga bati nimutange amafaranga turabaha akaresi mu gihe utayatanze n'aka karesi utagatayeza byakenerwa mwarabibonye yuko bishika ugasanga ejo baravuze bati nimba uraye gutondera igitoro nimba uraye gutondera isukari murabizi yuko hari intara bugaye amazi barafunga amazi makumi n'amwamwe bavuga yuko ubanza kuba ufite ikarita y'umugambwe ugomba gutanga inoti y'ibihumbi bibiri rero murumva yuko ibintu senidesitede iriko irakora birateye ubwoba murabona yuko ibintu bitari bike barabihinduye byo kuduza amafaranga bafite kandidatire perezidansiyele n'ibyo barimo barakora miliyari orijine y'ayo mafaranga hariho bari kubarondera intererano y'ayo mafaranga miliyoni ijana yavuye ku miliyoni 30 n'amahera ateye ubwoba cyane rero senidesitede rero ni ukuvuga kiza muri izo nzira zo kugira ngo noneho isahure ayo mahera yadogeje kuvuga iyakore ngaho nyine
imyaka ni myinshi ni myinshi kose udukangisha urukuntu gufungwa bamba kran ariko ubu imyaka yageze yo kubaho mu mijyi yo ukikikiye nitukwitegereza
aha ni naho ikiganiro ndafite ijambo kigarukiye cyari cyerekeye intererano abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye bemeza ko batozwa ku nguvu n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mwumvise ko ugwaruka babona ko bikenewe abandi nabo bavuga ko ari agahotoro kariko kagirirwa abarundi cyane cyane abatari muri CNDD-FDD bagira ko basaba ko byuhagarara mwakoze mwese mwaduteze amatwi naho ku wa gatatu za
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.